Et il est la Dion Hijoui d'América. Ejo ujya muri kigiye kwashiriza ibiganiro byaryo byo mu kirundi mu kinyarwanda Burundi mu nsiko bigira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu com niwe neza nshuti mwese namwe akunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro musanga cyo munsi tugiye kuvugana na bamwe mu baserukiye urwaruka rw'Abarundi mu nama ikomeye yabereye Gitega yahuje urwaruka ruva mu mihingo yose y'igihugu rwaba uruhurikiye mu migambwe mu mashyirahamwe atandukanye urukiri mashure ikanurwa yarangije umugambi nyamukuru w'iyo nama nk'uko perezida w'Uburundi yayuguruye yabishikirije kwari guhimiriza urwaruka kwirinda indyane za politiki hamwe no kwijijukira ibikorwa by'iterambere. Urwaruka rwarahawe impanuro kandi kujyanye n'imigambi yo kwirinda no kwipimisha ikiza cya COVID-19 cyane cyane muri iki gihe amashuri yatanguye. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye rero bamwe mu rwaruka rwari muri iyo nama hamwe n'urwakurikiraniye hafi ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Lionel Ndayizeye, umwe mu rwaruka rw'Abarundi bakurikiraniye hafi iyo nama. Muri neza Lionel Ndayizeye.
Ndaramukije no kujya muri Amerika, ndaramukije no gukora twumviriza n'abarundi n'abatumiye turi kumwe mu kiganiro.
Turi kumwe kandi n'umufasoni Annonciata Muhimpundu. Muri neza Annonciata Muhimpundu.
Niriwe neza cyane, niriwe neza mwebwe mwaserukiye Ijwi ry'Amerika, niriwe neza ndetse namwe bakomere bahire turi kumwe.
Kumwe kandi na Anise Nijimbere, niriwe neza Anise Nijimbere.
Niriwe neza ahubwo Ijwi ry'Amerika, ndaramukije kandi nako baratwumviriza bose.
Imbere yuko dutangura rero ikiganiro nagomba tugaruke kwa mbere na mbere kuri zimwe mu mpanuro perezida wa Burundi yahaye urwaruka muri icyo gihe.
Twebwe mu Burundi tumenye yuko icyari cyatunyoshye ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi Uburundi burafise ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitere imbere. None rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba wo kurwanya ubukene, kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani. Ahari ubukene harangwa n'inzigo, harangwa n'ishyari, niho urwango rubarizwa. Hama imiryano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo. Kuko rero dusangiye umwasi, icyo kibazo nikiduhuze tuje hamwe, umwe wese azana interano yiwe, gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde.
Madame Annonciata Muhimpundu, izo mpanuro mwazakiye gute?
Twebwe izo mpanuro za nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi twazakiriye neza.
Murashaka kutubwira mu majambo make ikintu nyamukuru mwibaza ko mwahakuye muri izo mpanuro?
Twebwe ikintu nyamukuru twahakuye, twarahakuye cyane cyane izo mpanuro, turahakura n'umutima wo gukunda igihugu, mbere turahakura n'umutima wo gukunda ibikorwa kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Amahuja yaduhamagarira gukunda igihugu tukitaho n'iterambere kugira tuve muri ubwo bukene. Ubwo rero ikintu twagiye tuhakuye, twarahakwiye gukora amaboko mu ntoki.
namwe Alice nije imbere mutubwire ukuntu wakiriye impanuro zatangiwe haratangiwe impanuro zitangiye haba kwijijukira iko iterambere ikakwima amatwi y'abanyapolitike reka n'impanuro nyinshi cyane rwose zijyanye n'ukuntu urwaka rwo kwifata mu kwikingira no gukingira abandi ikiza cya COVID-19
murakoze cyane twitwa impanuro nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaduhaye twazakiriye neza twigishije ibintu bibiri aho yatwigishije ubwa mbere inyigisho zo gukunda igihugu hanyuma aca twigisha igice kigira kabiri cy'iterambere cy'ukuri mu igice cya mbere cyo gukunda igihugu twakora impanuro nyinshi turatwereka icy'u Burundi twabuze icyo twatakaje n'icyo dukwiye gukora kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse kandi ko bikunda ko dushaka kuba igihugu giteye imbere n'ibindi bihugu bimaze kugera kure mu bijyanye n'iterambere rero urwaruka rwari ruhari by'ukuri twese twavuyeho tujijutse kandi tuvaho twiyemeje dufashe n'ingingo aho twasanze harabayeho gusamara cyane ariko harabaho gusamara mu rwaruka aho twasanze hari byinshi byatakaye kubera tutamenye icyo turi tutamenye n'ikigihugu kiri tutamenye n'ukuntu twashobora gukora kugira ngo igihugu cyacu kidushe kugiteza imbere rero by'ukuri njye nka jyewe nihereye ko nagiye kwisi umuhigo udasanzwe wo guhindura ibintu no guhindura n'aho mbaye kandi ndizigiye ko Imana izodufasha
namwe Lionel Ndayizeye mwarakurikiranye iyo nama naho mutari mwashitse igitega mwarayikurikiranye cyane rwose ikintu ku bwanyu cyabashitse ku mutima n'ikihe muri impanuro zatanzwe
ego murakoze cyane bikanomeswe gukemuka ijwi ry'amerika urabona ko ridahindishe nta guhereza ijambo abajene navuga yuko kubona muhereza ijambo urwaruka ari ukumenya icyo urwaruka ruba rumaze mu gihugu rero jewe nabwira nshimire kandi umukuru w'igihugu navuga bateguye igahuriro ry'urwaruka amahoro y'urwaruka ego nyakubahwa umukuru w'igihugu n'uwa nyakwigendera yarabikoze cyane yarabikora ugasanga yakorana iby'urwaruka ugasanga urwaruka rwakoraniye hamwe bagashobora kunumva ko ari nka moralizasiyo y'urwaruka yabikoze ugasanga ari ibintu byiza cyane mugabo kandi nkongera nka mukengurukira ku mpanuro yahaye urwaruka n'impanuro nziza cyane impanuro umuntu uwo ari we wese akunda igihugu agomba gushaka urwaruka aha ukava aha gushika hajya ashobora guhereza urwaruka kandi by'ukuri ntiyabeshe guhereza kuvuga yuko abanyepolitike bamwe baba bagomba kimurara abo banyepolitike ibyo baza kuba babwira muraraba mucagure murabe ibyo ari byo murabe ibyubaka aba ari byo umuntu akorera ko ibitubaka nabyo umuntu agashobora kubigwiza n'ubusa n'ikintu gikomeye cyane yashingiwe kuvuga abanyepolitike kuvugagaje kuraba abanyepolitike n'urwaruka ruri mu Burundi urwaruka rukenye abanyepolitike ntibadusabe amafaranga bakaca bagomba gukoresha urwaruka urabona yuko urwaruka rwononwe n'abo banyepolitike nyine rero navuga yuko iyi moralizasiyo nk'iyi ikoranira abaza mu rwaruka ni ikintu cyiza cyane ahama akongera agahamagara abo banyepolitike nyine kuko bafite aho bahurira abanyepolitike bafite amanama bahuriramo akongera nawe akababwira ati naba urwaruka mugukoreshe ibishoboka mugukoreshe ibintu byiza mureke gukoresha amafaranga yanyu kugira imurushire mu ngeso zitari mbi urabona yuko ngaha mu Burundi ikintu cy'ubukene urwaruka ariho bwa mbere nibo baba frappe cyane ni ukwibaza yuko iri huriro agera mu rwaruka asuta kure irindi huriro nk'uko abanyepolitike bama bahura nabo abarongo yashoboye mu banyepolitike byo yashoboye kubereka yuko urwaruka ari ikintu giteza gukingirwa cyane mu gihugu
ego be nanonsiyata mu mpundo icyo ni ikibazo kuri igihugu reka n'abari muri iyo nama bashimike ko cyane rwose ko urwaruka gukwima amatwi y'abanyapolitike rukijijukira ibikorwa by'iterambere ikagukunda igihugu ikuba izo mpanuro zagarutse cyane rwose kuri icyo cyiyumviro cy'ukukebura urwaruka ibintu ku bwanyu bidahora byifashe gute
mu bisanzwe kuba baragarutse ku kintu cyo kuvuga ngo urwaruka rwima amatwi abanyapolitike batandukanye ni uko rimwe na rimwe iyo wishinze wumviriza abanyapolitike batandukanye hari aho usanga bigoranye ugasanga bakwereka kwama umenga twoguma mu matora ariko bakiragira ibikorwa by'iterambere. Rero iyo politiki ihari, bene baza yuko politiki ihari ibitwarira bose, ibyo kuguma umuntu aririmba politiki ntibyo biba bikeneye, ahubwo hagezweho gukora amaboko mu mpunzi, tugakora kubera ibiduteza imbere. Kuko abanyepolitike, hariho abanyepolitike bagira igikoresho, bagira urwaruka ibikoresho byabo, tugasanga urwaruka ruguma biruka inyuma y'abo banyepolitike atakindi kintu rubyimariye. Rero niyo mpamvu ubuye guhangana na politike kize bigezweho, kuko amahoro n'umutekano mu Burundi birahari, hasigaye gukora amaboko mu mpunzi, tukarwana n'ibi bintu by'ubukene, kandi tukarwana n'ibi bintu by'ubushomeri biri mu rwaruka. Kenshi cyane baza yuko bagarutse ko kugira ngo batwereke yuko ibyo kubavana na politike byabanza bikavamo, ariko tugakora amaboko mu mpunzi. Naye ubundi bwo mu Burundi bimeze neza, nta njyana za politike zihari, ariko rero naho zidahari barategerezwa kutubwira ngo dukore amaboko mu mpunzi kugira tuzane n'iki kintu cy'ubukene, tube nk'abandi.
Anise nije mbere mwavuze ko mwavuye muri iyo nama mutahukanye ikigwa gikomeye cyane rwose, ariko abantu bakurikiranira hafi politiki ya Burundi baravuga ko iyo nama itari iya mbere ishimikiye cyane cyane ku nyigisho zohabwa urwaruka kugira ngo rwiteho cyane rwose ibikorwa by'iterambere n'ukundi gihugu. Ku bwanyu, icyatumye inama zabaye mbere zitakurikijwe n'impanuro zatangiwe muri izo nama ni hikiye? Ku bwanyu murabona ko bitandukanye n'inama zabaye bwa mbere?
Yego cyane, biratandukanye rwose, kuko bwa mbere inama yaraba mu Bukavu, abanyepolitiki bari bafite igipande kinini cyo gutera urwaruka ndetse bakabacyusa, barabe bakica mu bikorwa byo kwiteza imbere. Rero bari baraduhugura batwereka yuko urwaruka igihe cyose twabayeho dusamara muri politiki, icyo gihe byacu bya igihugu cyononekaye, icyo gihe bafata muyobozi binjiye mu gihugu bakikorera ko uko bashaka, icyo gihe kandi igihugu cyatakaje ubutunzi bwinshi. Rero byaragaragara yuko by'ukuri kandi birazwi yuko abanyepolitiki ibyo cyose baba bariko barakora baba bafite plan imwe, ababa bafite plan yo kurondera ibiti, abandi barondera ubutunzi. Rero nicyo gituma bahora bakunda guturagiza urwaruka bakarushyira mu bikorwa bibi bobo bakeneye neza. Ari nacyo gituma rero nshimiye ingingo nyamicyubahiro yafashe yo guhugura urwaruka, babereka yuko ahubwo urugamba dukwiye kurwana atari urugamba rwa politiki, ari urugamba rw'iterambere. Nicyo igihugu cyakenye, nicyo igihugu cyabuze ubwa mbere, ari nacyo gituma bagiye bahagurutse kugira ngo baduhugure. Rero twakuye ibintu bidasanzwe, aho umuntu yabona by'ukuri akabona ati Burundi kuva ubwa mbere twaratakaje byinshi, aho wasanga abantu cyangwa n'urwaruka rutabona. Uno munsi n'akaryokeza by'ukuri dushima intwaro guhera kuri nyenicyubahiro umukuru w'igihugu ahaguruka akaja mu rwaruka akatwereka icyo twatakaje, kuko turabona icyo twatakaje. Ubu rugamba turiko ni urugamba rwo kwiteza imbere, ni ku rugamba rwo kuba hamwe tugakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Nihuriwe twarimo cye naratangaye, aho wasanga nagumye niyumvira ndaraba igicapo cy'Uburundi, Burundi bugiye kwitwa Burundi uno munsi, Burundi ntibyigeze bubaho by'ukuri, bufise ikintu bavuga ngo nk'ubutunzi buriko burahaguruka uno munsi. Ari nacyo gituma rero urwaruka tutohengeshanya guhaguruka, kandi turiko turabona iyo dutera tuje. Ubu rero urugamba no gutera mbere twarabonye abajene benshi bashinze intare, ibintu byinshi bariko baravumbura tugatangara, n'abatafise icyo baba bariko barakora by'ukuri twavuyeho dufite igicapo, dufite n'intego. Rero n'ukuri abanyepolitiki nta kibanza ubu bagifite mu rwaruka, kuko urugamba turiko ni uko kwiteza imbere. Abanyepolitiki nabo urazi ko kenshi baba barondera inyungu zabo rwaruka, ubu two turavavanwa n'izo makosa.
Murakoze Lionel Ndayizeye. Nk'uko mwabivuze namwe, amanama ameze nk'iyo yarabaye muri kahise, ariko ntivyabujije ko mu matora yabaye mu mwaka uheze urwaruka rwacanyemwo, eka kenshi na kenshi ura hisunzwe imbo za politike, ikintu kireza agatima ko muri iki gihe bizohinduka ni nk'iki?
Ego cyo kimuvuga navuze yuko ni nakwigendera izi nama yazikoze z'urwaruka yarabikoze cyane, ahubwo jewe novuga yuko ukungene biba nk'imigendo, ikintu gikoze nk'umugendo atacyo kigusigira ntacyo kiba kimaze. Kumva yuko hariho nyakwigendera yasize yaragiye kicamura bibazo cyane mu rwaruka cyane cyane mbere cyane wabona wasanga kubikwira ku yakunda n'umupira wasanga hari hose ariko arabwira urwaruka ugasanga yacishijemo n'ukundi urwaruka tuza kwifata ugasanga mashinika kurwaruka kurwaruka yarabikoze si uyu uno munsi nakubaha umukuru w'igihugu ahari abitanguje n'uhahora by'amahoro y'urwaruka yarabigira ahubwo twebwe tw'urwaruka twokwibaza ati eske bikorwa mu buryo ubwahe eske hariho nobwa evaluation kuko ikintu gikoze urevaluye ukavuga ati reka turabe ryahure ry'urwaruka rya mu mwaka wahera hamwe n'uyu niruhure tugiye gukora tubaze tubone icyo bavuga icyo twishinze nubwo amatageti icyo twishinze twivuga ati uyu mwaka tugiye gukora ibi eske byarakoretse eske nimba bitakoretse byatumwe nande intambamyi zabaye izahe nubwo ari uko niba hariho amahure y'urwaruka yagiye arabahama ntagire ikintu na kimwe gihinduka mu rwaruka nubwo ari uko n'ibintu bitegurwa mugabo ata evaluation ihaba rero gukora ikintu kugira amahure y'urwaruka hama urwaruka nabo izo mpugurwa ntuvuga ati eske ama evaluation ari hehe icyo twashimikiye icyo twashimikiye ko ni icyahe kuko hato mu busanzwe nubwo yuko leta ariyo ijya ibintu byose mu busanzwe leta niyo irogila niyo irogila igira rogila si ibintu byose kuvuga yuko urwaruka twokura amaboko mu mpuzu kuvuga yuko twokora kuvuga yuko nimukura amaboko mu mpuzu nimwihangire imirimo nimukora uku n'uku 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 hama leta ntikwereka uburyo proje ntikwereka ati ibyo niba twababwira nimwihangire imirimo nimucishe ngaha nimukora uku ntitubakingire muri ubwo buryo nimukorere ngaha nimubwire uku hama leta itwereka icyo twategereza gukora nta namugaruka twokugira kwishika nta kibazo twoshika ko ahantu hariho hose mu bihugu byacu byose urwaruka rwagenda ruratera imbere leta yagiye ijya imbere hamugaruka rukaja inyuma reka twereka icyo twategereza gukora n'ahandi kwihangira imirimo turashoboye kwiyumvira mugabo dupfanye imigambi dupfuye aho dukorera nawe usanga n'ahantu hari perturbe n'ibintu byo usanga ntibyoroshe rero
reroiza
baze barakoresha ikintu cyo kuvuga ibintu hamugaruka bakabishyira mu ngiro
tukiri kumwe mu kanya gatoya mwavuze ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri mu rwaruka aricyo gituma urwaruka ruhendwa icyo kibazo ariko ntikiraba mu nzira
ntikirava mu nzira icyo kibazo biragoye kubwira ko ibyo mu nzira kubera ibyo bavuga ibyo bakora niyo ngorane y'abanyepolitiki dufite ngaha muri afurika mbere cyane cyane bavuge ngaha mu burundi bafite ibyo bavuga mugabo kubishyira mu nzira icyo usanga bigoye bavuze yuko twebwe tutategereza kumviriza abanyepolitiki hantu icyo gihe cy'abanyapolitiki naho akaba aribo badushuhuriramwo wumva ko ari ibintu bibiri biba bitandukanye ahubwo kuko tubumviriza kuri abo babadushuhuriye murabona yuko urwaruka nirwo rufite amaraso ashushe aha mu Burundi turi benshi cyane urwaruka rushoboye sinzi uburyo gukora urwaruka ngaha mu Burundi turi benshi cyane hakubwira rero baduhereze bya bikorwa tubwira twubake igihugu baca batonsera wa mwanya ugasanga badusize mu bintu bitagira ikimazi ugasanga na bwa bukene umunyapolitiki akwemera ibihumbi ijana akwemera ibihumbi amajana atanu giriki babandi urwaruka nabo bafite byo kutihangana na bwa bukene ugasanga bagiye mu bintu bitagira ikimazi aho urwaruka novuga yuko jewe nohana urwaruka yuko bonyine batuteza kumviriza umuntu uwo ari we wese mu kubera ngo ari wamutwara mu gacimbiri nuko yavuga ngo bagakoresha ubwenge bwabo ariko uwo muntu iteka arambwira bizana ubuzima cyangwa byica ubuzima nicyo kintu cya mbere na mbere urwaruka rufite kumviriza
icyo nagomba kongera kuvuga ku mumbabarire
yego tugakujyamo
icyo nagomba kuvuga kuri icyo cya Lionel agiye kuvuga
yego
je nibaza yuko Lionel woba warakurikiye nibaza ko wowe woba ukurikirana ubuzima bw'igihugu nibaza kandi ko woba unakurikirana ibikorwa icyo cyo kuvuga cy'uko boba bahimiriza urwaruka hanyuma ntihabe evaluation cyangwa ntihabe gukurikirana tageti je nibaza yuko kuva kuri nyakwigendera igihe yatangwa gukora urwaruka hariho deri zirita zabonetse aho urwaruka kwaciye rutangura kuja rurakorera hamwe mu makoperative ushiko uno munsi hariho amagrupe madegende solide ku mitumba ushiko uno munsi hariho amashyirahamwe yo kwiteza imbere aho za jake hariho ibiki uno munsi tugeze aho leta ishyira imiliyari 48 mu kigega bije kandi cyatanguriye kuri nyicubahiro nyakwigendera aho yashyiraho banki y'urwaruka barondera kwiteza imbere kiramwe ko ubuze yuko akamahangiro amahangiro baba bihaye atuba atuba ariho kuyakurikirana wowe wirengagije nibyo byiza biriko birakorwa none ko hariho dije kandi ari yugaruka n'umuntu akaba ariko arahimiriza ko abajene baje hamwe encore dufite na dije irimo imiliyari zishika 50 na imiliyari 50 na leta yashyize mu rugo rwaruka mwumva yuko by'ukuri ibyo bavuga bavuga ibintu kandi bahejeje no gukora naho twese tuvuga tuti ubu turafite amaso yo kubona n'izo miliyari z'ibihari twateko tubateponze imigambi muri dije egare yuko by'ukuri leta iravuga ikintu ikongera ikanagishyira mu ngiro abadusesaguje aba abanyepolitiki badusesaguje nta kintu bigeze badushigira kiretse kuduhombesha ibyo byiza ari nacyo gituma uno munsi ni gufata inshinga turiko turaronka kandi ko turiko turabona ibyo by'ukuri biratwereka by'ukuri yuko imbere ari heza n'ibyo bavuga ari byo kandi dutegereza kwagurukira rimwe tukabishyira mu ngiro
murakoze hari icyo kibazo ariko cy'ubukene kitaraba mu nzira naho urwaruka ngo wari kurategera impanuro nziza eka ruri kurategera uruhara ruhambaye cyane rwose rufise mu iterambere ry'igihugu eka no mu gukunda igihugu hariho icyo kibazo cy'ubukene kenshi na kenshi ariko mwavuze ko abanyapolitike bakoresha kugira ngo baruyobye icyo kibazo mu kivuga kwiye
ikibazo cy'ubukene cyarabayeho mugabo uno munsi leta ikibakora ubute bwose kandi nicyatanguye kuva kera kuva aho abanyepolitike bakora cyangwa intwaro zagiye zirahaba zitanguye bwa mbere aho zidashobora gutunganya neza iby'igihugu ubukene rero bwarabayeho mugabo urafite iyo bwaje bupfa nacyo gituma leta uno munsi iriko irakora kugira ngo ubwo bukene bushobore kuhava rero ubukene bushobore kuvuga ko butaba buhari mugabo icyo tubiza ko ni nituhakura tubukene twabayemo cyangwa ubukene turimo uno munsi ahubwo nicyo gituma kubera tuwufunga cyane kugira ngo ubwo bukene dushobore kubuvamo ejo ntihatowe mu Burundi akivuga ubukene azowe mu Burundi akivugwa kubura akazi azowe mu Burundi akivugwa ubushomeri naha rero bari kora dutegura ko natwe twokwikazana tugakora tugakura amaboko mu mugi kandi birashoboka
Anonsiyata Muhimpundu ikibazo cy'ubukene mu rwaruka ubushomeri ntigishobora kubangamira imigambi myiza ubwo rwaruka rushobora kuba rufise eka impanuro rushobora kuba rwashize ku mutima ko twabibonye ku myaka iheze ko kenshi na kenshi abanyapolitiki usanga bakoresha ubwo rwaruka nk'uko mwabivuze baruhendesha ibi na biriya icyo kibazo mu kivuga kwiye
njyewe ngerageze kuraba zenyuma muri parahise mvuga ku kintu kijyanye n'ubukene nibaza yuko ikibazo cy'ubukene ubukene ntiburi ngaha mu Burundi honyine ndetse kandi ntibubaye aha mu Burundi honyine hariho n'ibindi bihugu byakenye ariko kugera kuri uno munsi bigeze ku ntambwe nziza kubera ko byakuye amaboko mu mpunzi rero ni nayo mpamvu ino leta yacu yagerageje ukuntu ibiraha biravuga iti ego ubukene mu rwaruka burahari ndetse kandi buhari nkuko bitwaye nta kintu kitagira iherezo buzohera irashyiraho tujya banki zije ijya y'urwaruka irashyiramo amahera arenga miliyoni 58 azafasha urwaruka kugira ngo ruve muri ubwo bukene nibaza yuko tugiye hamwe tugategura imigambi tukaronka kapitali ikibazo cy'ubukene kizohava hanyuma hambavu yuko abanyepolitike bamwe bamwe bashoboye kuba bobishyiramo uruhara biragoye cyane biragoye rwose sinavuga ngo bararushyizemo uruhara hariho mugenzi wanjye yavuze ngo hariho ngo ababwira urwaruka ngo imimere niba ariko ntibabikore bene babyeyi yuko byakoze kanatsinda n'amashurwe yabyo muriko murayabona muriko murumva yuko leta yafashe mu mugongo urwaruka igafata mu mugongo imigambi yose izoshyikiriza kugira ngo itange imitahe natwe dukore twiteze imbere tugabanye ubu bushomeri n'abanyepolitike si bose badashyitsa ibyo baba bavuze si bose badashyitsa imigambi y'iterambere baba bavuze ahubwo jyewe mbona neza yuko imigambi mbere bashyikiriza iriko irakorwa mbere nanone mu minsi muzabona turi ku mbuga turi ku rubuga turiko turakora twagiye hamwe tugakora kugira ngo ubu bukene buve mu nzira ndetse na bya biganiro by'abanyepolitike bisohoka bihamagarira umwe uriya canke ngo ibi n'ibi n'ibi bizokunda bizogabanuka kuko twe tuzaba turiko turabona iyo turiko turajya hadde kuvuga ngo tuzongera byikango hanye kugira abaduhende oya abaduhenda kuko tuzaba dufite ikintu kitwakipa tuzaba dufite icyo turiho turakora hajya umuntu aguhenda kuko abonereza amaboko nayo utareza amaboko nta muntu yoza kukubwira ngo ibi n'ibi n'ibi ngo ucibikora icyo kihagero cy'ubuzima kizohera kandi ibintu bizogenda neza ibisigaye byose imana ndabibona byemeraga yuko
murakoze iyo rero ndayizeye mu gihe urwaruka rwoshira ku muzirikanyi impanuro rukaba nk'uko bamwe muri mwe bimwe bivuze eka nka mwese rwoshira ku muzirikanyi izo mpanuro ikaba rugahindura inyifato bizokenerwa kandi ko n'abanyapolitike nabo nyine bahindura inyifato ikintu abanyapolitike muri rusange bogira kugira ngo inzira nziza yufatwa n'urwaruka ishyigikirwe n'iki cyane n'ibi
ego cyo kino buga nyamukuru umunye politiki wari we wese mu mugambi wari we wose yohindura nuko yomenya akamaro kugwaruka cyo eske ugwaruka ni iki mu gihugu ugwaruka dufise mu Burundi rungana gute rushoboye iki kuko hajya igihugu kitagira ugwaruka ni igihugu kiba gipfuye kuko hariho umuntu yigeze kuvuga ati umunye politiki mwiza wiyumvira ku matora azoba ejo ariko umunye politiki mwiza ni wiyumvira kugwaruka gwejo rero umunyepolitike mwiza ariko ariyumvira kugwaruka uno munsi niyo umunyepolitike novuga akunda igihugu kuko kuba umunyepolitike si kwitwa kuba uri mu mugambwe kanaka waratora umugambwe kanaka ataco umariye igihugu ahubwo kuba umunyepolitike mwiza ni ukuvuga ati jewe nitoje ngaha ndi iki mu gihugu ndiko mfashe iki gihugu kibi nyakwigendera niwe yavuze ati gutorwa kuba umushingamateka kuba musitanteri kuba umukuru w'igihugu ni ugusiga pasaje nziza mu gihugu bakavuga ati ibi byakozwe kuri naka ibi byakozwe kuri naka ukabona yuko usize de trace inoubliable hamwe abantu batazopfa barakwibagiye bavuga ati ibi bintu turibuka ari byo by'ikibarabara ko byitwa naka ari ikibarabara cyaswa kuri naka ry'amashuri yubatswe kuri naka ariya magorofa yubatswe kuri naka ariya kiriya ngomero zubatswe kuri naka urabona nk'akarorero novuga kwibagaza bagaza n'umuntu uno munsi turavugana batanga ko akarorero bavuga ati ingomero z'uko turakoresha umuyaga nk'uwa n'umunsi tuko turakoresha wubatswe kuri bagaza n'ibintu urabe bagaza igihe yatwara n'uno munsi yabirizenti bakavuga ati uno munsi umuyaga nk'uwa tuko turakoresha wubatswe kuri bagaza n'ikintu gikomeye cyane n'ikintu cyiza cyane rero umunyepolitike uwo ari we wese yomenya eske produit y'ugwaruka itegereza kuzana mu gihugu ni ikintu ategereza gukingira ni ikintu ategereza gukingira akavuga ati reka ndabakingire kuko aba no munsi two turagenda nibo ejo bazoba bafite igihugu eske igihugu bazoba bafite mu buryo ubwahe bigatuma bakora gihereza bakatuma bakacubaka mu buryo ubwahe gikuru n'umunsi wa bagenzi banjye bakora bavuga ati leta yatsemo amamiliyariti muri ya banki ni ikintu cyiza cyane eske ugwaruka ruzoronka uburyo bushoboka bikunda idabije irahari ibyo kuri barasubiyemo amafaranga n'amabanki yaratanzwe urahari ufite imigabo n'imigabo na ikintu gishoboka baguhereza ibyo n'aya n'amabanki eske umujeni azoronka uburyo mu buryo bwahe kuko ashobora kwiteza imbere eske se facile ko ashobora kuronka ubwo buryo imigambi twayumvise eske iyo caution ikaba jene no munsi twari twishe na caution ibyo caution amabanki adusaba nibyo byari bitwishe eske ubwo buryo tuzoburonka mu buryo bwawe uzozana imigambi bagukurikirane bazane bagukurikirane bavuga ati turabe imigambi y'uyu muntu tuyikurikirane tukama tuyihereze uburyo nicyo kintu gikomeye cyane n'ahandi gushyira uburyo mu mabanki n'aya n'amabanki yari yarimo uburyo eske n'ukomere eske bigiye gushyikira gute nicyo kintu gikomeye cyane bakanadufasha na leta ikanadufasha ikavuga ati reka tubafashe tubakurikirane gusha ku matera n'imigambi yabo tukayikurikirana nicyo kintu kiri très important urwaruka n'izo ngurane twese dufite ntahandi kwihangira imirimo turabishoboye kuko mwarabonye urwaruka ruhugiye ku kaminuza bashyiraho imitaka mu gisagara cya Bujumbura bagacuruza amayinite bakagira imikashi ya mayikokashi ubwo mwarabonye yuko ingingo mu nyuma yaje iva muri leta nyine bakavuga ati kwata mutaka bakeneye kuba mu gisagara ibyo bavuze ko tutakivuga ati nta mutaka dukeneye kuba mu gisagara baba bavuze ati nta mujene dukeneye ko ijangira imirimo nibyo bintu byose tugezeza guhura kuko abajene twose ntituzira kwicara mu biro ntituzira gukorera mu buryo bwa leta kwihangira imirimo nibyo nyine uwo mutaka mba nsize mu ibarabara kugira incuruzo amayinite kugira incuruzo binica n'ibiriya nibyo kwihangira imirimo kuko n'ibyo umuntu aba ageze ko n'umutahe aba afite
umushinga ntayo yanise nije imbere namwe mu gihe urwaruka nk'uko mwabivuze gushira ku muzirikanyi impanuro rukijijukira ibikorwa by'iterambere rugakunda igihugu kugira ngo ibintu bije mu buryo za mbyare za politike ntizisubire kuvugwa abanyapolitike mubasaba kimwe
igihe urwaruka rwo kwishyukira ibyo bariko baraduhanura intwari turaduhanura by'ukuri abanyapolitike tubasaba yuko batusaba kwinjira mu rwaruka babacuje ko murazi yuko abanyapolitiki nari nazasiye bo baharanira inyungu zabo kenshi bakunda kuva baharanira inyungu zabo barakwiye rero kumenya ko abajene ari uburundi bwejo ndetse injyane zabayeho umwe ari sumirinda wundi ari sumirinda yiwe bigahava twubaka igihugu cyacu baraduhaye akarorero ukuntu ibindi bihugu bigeze kurere kandi byatanguye biri hasi y'uburundi ariko uno munsi bigeze ku rugendo rukomeye ako natwe nituguma turi mu njyane za politiki tuzohindura tuzohindura vision usange tuguma turi muri izo nyene dutume tudashobora gushika kurere mu bijyanye n'iterambere rero abanyapolitiki bomenya yuko urwaruka ari Burundi bw'ejo ari inkingi y'ejo kandi mu ngufu zacu nk'urwaruka niba dukoresha nabi igihugu cyacu tuzogisambura ariko ni baza bashyigikira imigambi ikirakorwa by'ukuri zotuma ejo h'Uburundi haba heza nkagira ko mvuga nti nanjye ndaba mu banyepolitike nta gihe na kimwe haba ariko harakorwa ikintu cyiza bobo bazosanga ariko baravuga ngo ni byiza anacyo gituma kumva ngo abajene babijukiye gukora batazwe leta yabahimirije batangwe gukora baba bantrepreneur umwe wese atunganya ikintu iyo bishobora kumuteza imbere bacuruza ama ekokashe n'amalimikashe hanyuma icyo babona ko biriko biratera tezoro byo gushyira umutaka mu ibarabara urumva nawe icyo kintu ntigitomoye leta yavuga ati ibintu by'imitaka n'ibivyo mugandi bikuye vizio canke itageki yari isanzwe iri mu mutima w'umujene yo gukora kuko na buri muntu no musiga ibikashe na ekokashe biratangwa mugabo imitaka niyo cica mu ibarabara rero leta abanyapolitiki barakwiye no kumenya yuko iyo hari leta iriko irashinga ikintu cyiza cy'agaciro gituma urwaruka rutera imbere kandi n'abenegihugu batera imbere bagashyigikira ntibafate ibyera babyambike ibyirabura ibyirabura babyambike ibyera kandi babona ari byera rero naho abanyapolitiki boshyigikira ibikorwa by'iterambere ndetse bagakunda urwaruka ejo urwaruka tuko turabona ko abahora baduhenda nta kindi badushyiramo atari kudusubiza inyuma uwo munyepolitiki rero azoza avuga ibinyuranye n'ibyo tuko turabona kandi by'ukuri kandi bizima uwo tuzomwiyamiriza hanyuma kuba bije ko yabayeho nk'amabanki n'ayandi mu gasiko biri ijya ni banki y'urwaruka kandi byigeze kubaho rero nibaza yuko leta ntikora ibintu detema ikora ibintu yabitunganyije kandi yageze igeze kize ibona ari uko bikenewe inabona n'inzira nizocamo ahubwo nicaminiriza yuko abajene bose bokumva kamore kiri kiradutera babona yuko ari ku neza zabo no ku neza z'igihugu ejo anacyo gituma boja hamwe bagakora kugira ngo dushobore kuganya boko ubu turi mu murindi ntabyo gusubira inyuma
egome anonsiata muhimpondo abanyapolitike mu basaba iki kugira ngo intumbero nshasha urwaruka rusabwa gufata ikomezwe igume itera imbere ishobore gushika ku migambi yishinzwe
jewe nk'icyo mbona twavuga abanyapolitike ni uko abanyapolitike kujya bahora bajya mu rwaruka bakababwira imigambi yabo bashaka gushika ku nyungu zabo n'ubu bajya mu rwaruka bakabahimiriza gukora abanyapolitike babonye urwaruka kandi ruri ku kizi bakareka guca hirya no hino ngo babace intege ngo babace hirya no hino ngo bababwire bakiriri nuno muriko murabikora ntaho bizoja ntaho bizova kubera ko wewe baba bashyizeho nk'umugambi utiyumvamo uri umunyapolitike kanaka ugakivuga kuibintu reka ndabice hirya no hino ntubye urwaruka ni uko ahubwo bokorohereza urwaruka bakabahimiriza gukora kuko ibi byose ntibashobora kujya guhenda urwaruka ngo rugukurikire utabona ikintu uzorumarira rero iyo habonetse ikintu cyatuma rugira icyo rwimarira ntiwoca rero ubabera intambamyi ahubwo wahimiriza gukora hanyuma kubijyanye nuko ngo ego leta ngo irabahimiriza gukora ngo batangura gukora ngo ugasanga ngo babasamburiye ko batanze akarorero ati ugasanga nk'abariko baradandaza mu bikasho ngo imitaka mu ibarabara ugasanga leta ngo kiyisubiramo ati nta mutaka n'umwe dukeneye mu ibarabara ni ukuri icyo kintu kiriziguye neza none umutaka urinze uwushyira mu ibarabara nta kajagari koko wumva wawuteye mu ibarabara umutaka warinze uwushyira mu ibarabara rero iyo bavuze bati ikintu kiriya ntikihave umuntu urwaruka rwoje ahantu rukibaza mbebasha ni kuri kiba nkuye aha hantu rero ntiduce tubona ko ari urwango leta igihe ahubwo tube tubanza turabe icyo leta igishaka nawe urumva gushyira umutaka mu ibarabara ibindi bintu biba bitoroshe hanyuma kugira amakenga ngo none bije hoho ngo ntibizohava bishyika leta ikabahimiriza gukora mu nyuma numvise yuko ariyo mbati mu nyuma ikabagira nk'iyo mitaka yari mitashe yayo birasiguye neza ibya banki y'urwaruka barayisiguye neza barasiguye n'ukundi itegerezwa gukora ni banki yaje ku mushomeri umwumwe si banki yaje ku mugene umwumwe ni banki yaje ku bagene bagiye hamwe bagategura umugambi bakerekana umugambi bakeneye gukora ndetse baratanze n'imigambi bategerezwa gukora kugira ngo byorohe hanyuma basabe imitahe basabye umutahe bawubahe bakorere hamwe maze imitumba y'igihugu cyose cy'u Burundi ibirikira ko umenya ko umutumba kanaka harimo amahera ya DJ ahanahana hanyuma nta mpungenge z'uko ayo mafaranga bitazogenda neza baremeye ati n'ubu atishyikiriza umugambi dushyikeje amafaranga azoboneka rero abanyapolitike bakwiye kumenya nibahimiriza urwaruka mu butandukane bwa politike ziri mu Burundi bahimiriza urwaruka mu butandukane bwacyo dushyire hamwe dukorere hamwe tuve mu bukene turaje kuvuga ngo leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi kuko leta ni nziza kuri nyakwigendera twarahimirizwa cyane kwiga amashuri uhereje kwiga amashuri ego hari ibintu by'ubushomeri mvuga kuri leta tugeze ko no munsi naho y'uwo mukuru w'igihugu cyacu dufite yaho ni yuko abashomeri bari bahari igira ibahe amafaranga biteza imbere none leta bayemwe aho yoreka k'umubyeyi gusa nuko ndabyumva nuko abanyapolitike bajya hamwe bakajya hamwe bakorohereza urwaruka
natwe urwaruka tugakora amaboko mu mpunzi kandi tugakora atambwe ndende murakoze murakoze mushe nahe anise nije iruhande imigambi myiza leta iriko iratunganiriza urwaruka rw'u Burundi ibindi bintu byokorwa kugira ngo iyo migambi yose itere imbere eka n'urwaruka ntirusubire gucanamo nk'uko twabibona mu mwaka uheze ibindi bintu leta yakora n'ibihe yokorera urwaruka
murakoze cyane icyo gihe mbona leta yoshya mu ngiro byavuga ngo wigishe umwana gutambuka cyangwa wigishe umwana gutambuka uwusozesha umwana mufatira inkoni cyangwa namufata n'amashyi leta hamwe n'imigambi iri kirakora yofasha cyane ku ishyirwa mu ngiro y'amakoperative ariko ashingwa mu mitumba y'abajene solide bari hamwe ndetse iganashyigikira n'andi makoperative yose yarahasanga leta yoshya kwikirana cyane ishyirwa mu ngiro y'amakoperative ariko arashingwa mu mitumba y'abajene ndetse akanafasha cyane no kubafasha ku bintu bijyanye n'imigambi iriko bariko barategura kuraba neza gukenguza ko ari imigambi itondetse neza na rujya murazi yuko umumezo mushasha uratera amabavu urwaruka nirwo n'urwaru rwari rusanzwe rumenyereye gukorera hamwe leta rero yoshyigikira igakurikirana ikaraba gute amakoperative ariko arashingwa gute amakoperative ariko arakurikiranwa gute abajene bariko barashobora kumenya kwandika imigambi no kuyipresenta rero coba ciza hamwe n'ibi ikigo turakora bizotuma urwaruka rugira ubumenyi kandi ushobora gushyikira naya amafaranga byoroshye rero muri make n'izo novuga ahandi leta tuyisaba ko igize amanama yo guhugura urwaruka kuko urwaruka twarakakaje dutakariza mu bya politiki baratwica anacyo gituma leta yashishikara ihugura cyane nabereka icyo batakaje n'ukuntu bakwiye gukora nicyo mu majambo make mbaye ndavuga
Anonsiyata Muhimpundu bwanyu ibindi bintu byokorwa kugira ngo urwaruka barwuganire muri iyo migambi mishasha eka niyo ntumbero eka niyo nzira nshasha rugiye gufata muri iki gihe kugira ngo indyane hagati y'urwaruka ruri mu migambi itandukanye zirangire ubutagisubire inyuma
banabaza yuko ibindi bintu leta yokora kugira ngo ishyigikire urwaruka biragoye cyane guca ushyiraho ibindi bintu ngo n'ibindi tutarabitangura ngo bijye mu ngiro yamba nayo banza igashigikira uwo mugambi wo kuje hano muri ano magrupu ma ekonomike de jeune solidaire bakabahereza iyo mitahe bayibahaye hanyuma bakabikurikirana bakadusanga aho turiko dukorera bakaraba yuko atakangonongono karimo karimo naho bakakagonora ndetse bagatanga n'inyigisho y'ukuntu ibi bintu bizokorwa kuko ni bishasha nta ntara n'imwe ibikorwa biratangura ngo twumve aho Groupe ma ekonomike de jeune solidaire yaduzemo bose bagira abaje ku kizi twese tugira tuje ku kizi ubu uyu leta rero tuba hasi ikatugendera mu makomini mbere no mu ntara kugira ngo ishishikare kudusigurira tuje mu bintu tuzi kandi twumva ndetse twiyumvamo makarimo mu byo tworohera gukora ibindi nabyo nibaza yuko bizogenda bikurikirana buke buke nta buvuka harimo ngo ace yuzura ingobyi reka tubanze duhere kuri ibi iriyo ndazi nabyo bizodushikana ku rindi terambere maze natwe dushibuke mu iterambere nk'ibindi bihugu
urwaruka rwose ntigwasho kuba ruri muri iyo nama abari muri iyo nama bari abaserukiye urwaruka rwo mu nzego zitandukanye ikintu mubwira urwaruka rutashoboye kuhishikirana igihe ibintu byiza mwakuye n'ibihe mubacira ku mayange cyane cyane nk'urwaruka rutashoboye kuja muri iyo nama
urwaruka rutashoboye kuja muri iyo nama ibintu twakuye nanatuze ubwa mbere nuko twize inyigisho zo gukunda igihugu no kubyikorera rero baratusiguriye cyane ukuntu icyo twatakaje nabivuze n'icyo dukwiye gukora tukazavanura n'abanyesoziki ako tugahangana n'urugamba rwo kwiteza imbere twararanze uburorero bwinshi cyane bwatumye igihugu cyacu gipfa twarabonye kandi n'ukuntu twashobora gukora uno munsi bigatuma dushaka gutera imbere icyo no hano urwaruka rutashoboye kuhashyika by'ukuri nibaje hamwe baje hamwe amagurupe maze jeune solidaire ariko aravuka ku bitumba ku bitumba bayinjiremo amenye yuko n'ibizamaga muri icyo icyo bazohagura bisanga abibanya mu igenda ko nimba leta ibiriko irashyira ingufu muri ibyo kandi ikabikirahimiriza urwaruka kuja hamwe n'umunsi bagasamara icyo tutakwisanga aribo basigaye inyuma ariko bose n'umugambi wa leta bawicuke ariko gusamarira mu banyepolitike bababwira yuko ari ibyaba cyangwa ari iby'umugambi uri ku butegetsi bibiri bamenye yuko politike igufasha kugira ngo winjize uburyo bwawe mu mufuko politike igufasha kugira ngo ushobore gutera imbere iyo ni politiki nziza ariko politiki igusaba gushyira amabuye mu ibarabara yuko iyo twumfapanura nayo twe twaboneye byinshi turavuga ati bwa bundi abaduhenda by'ukuri baduhenda bafatiye no kutamenya ku iwacu cyangwa no kutabona ku iwacu rwaruka rwose rero twese twavuye twihaye ihangiro ryo gukora cyane ryo gushyigikira leta kugira ngo ibikorwa dushobore kwiteza imbere rero kugaruka rutari ruhari bakwiye byinshi by'inkoramutima anacyo gituma icyo kintu abandi bose batahabaye bocicukira
ahantu hose yatamuhimpundo hari n'izindi mpanuro zatanzwe ku bakiri bato cyane cyane mu mugambi wo kwirinda kwanduza eka no kwandura ikiza cya COVID-19 hakaba harafashwe imigambi rero yuko abanyeshuri bose bagiye gutangura amashuri bategerezwa kwipimisha umugera wa COVID-19 izo mpanuro zozo mwazakiye gute
twebwe izo mpanuro zo kwipimisha ikiza cya COVID-19 twazakiriye neza kanatsinda leta yacu yarabyoroheje kupima koronavirusi babipima ku buntu ndetse kandi iyo basanze uyirwaye bakakuvura ku buntu rero byewe narabyakiriye neza mbere ngahumiriza n'urundi rwaruka kwipimisha ikiza cya koronavirusi mbere ntibazipimishe muri uku kwezi gusa cyangwa ngo ndahegeze umuntu akaza arahengera indwi zitatu ziheze akagenda bakongera bakamupima koronavirusi kugira ngo amagara ashishikare kuba neza tureze kwanduzanya kuko nikiza mubona cyatikije inganda urabona gifata umwe uno munsi ugasanga izo cyafashe abashuka 500 ariko wamenye ko urwaye barakuvura ugasanga utashye muhira ukomeye na mwabwije ikiza kivurwa kandi kigakira igiteye ubwoba kirakira rero njyewe nabahimiriza ubundi rwaruka nk'uko bwo kwipimisha ubwo abanyeshuri eka n'abandi bose bikorera ibyabo b'urwaruka eka ndetse n'ubutari urwaruka bakipimisha iki kiza kugira ngo umuntu wese agendagenda aza amagara yiwe ahageze azi ukuntu byifashe
hari intambara ya madame Annonciata mushobora kuba mubona muri izo mpanuro hari ikintu coba cotuma ugaruka rudafata nkama izo mpanuro zijanye no kwirinda kwandura canke kwanduza abandi ikiza ca COVID-19
nta ntambara tubona atari ugusanga ariko haratangwa ibyo nkimirigo basanga bamwe biciye amatwi ukumva umengo uri kugenda ukomeye ukavuga ngo jewe singwaye jewe sinoja kwipimisha nta yindi ntambamyi twabona atari ubugaba buri ku muntu twe nta yindi ntambamyi tubona kuko intambamyi yobaye yaba vyapimwa ku mafaranga ugasanga umuntu yitwaje ati nta mafaranga afite none coronavirus bayipima ku buntu bakayivura ku buntu
kugwaruka canke ku bandi bantu bose boba bica amatwi kuri ico kiza ruhonyanganda ikintu mwabwira ni ikiri madame Annonciata
jewe ikintu nababwira ni uko batoyifata nk'indwara nk'izindi batoyifata nka malariya kuko ni indwara ifata kubera inkwemu rero urabona abantu ni benshi ugasanga uri kugendagendera ahantu hari abantu benshi ugasanga umuntu araguhemeka cyangwa arakoroye arakwanduje guca mbona ni uko boza ubuzima bakajibura bakayiha kumavuga ngo jye ndino ntiyomfata jye nda ahantu hatari abantu benshi ntiyomfata bakijukira cyane kujya kwipimisha tugwaruka n'abantu bakuze bakipimisha kugira ngo umuntu wese agende azi ukundi byifashe
mushe ntahe yanise imbere impanuro zatanzwe kugwaruka cyane cyane mu byerekeye ukuntu bwo kwirinda ikiza cya COVID-19 n'ukuntu bwo kwirinda kwanduza icyo kiza mwebwe mwazakiye gute ku bwanyu urwaruka rwakiriye gute izo mpanuro
twatakiriye neza kuko nyir'icyubahiro yamaze kurivumera twabonye yuko ari umubyeyi akunda urwaruka icyo nibaza yuko urwaruka rurafite amaso yo kubona n'amatwi yo kumva urumva yuko ari kiza caboneje inganda nyinshi mu bihugu byinshi kandi benshi bahasize ubuzima rero ukumva umubyeyi yovuga yuko urwaruka ugenda ku ishuri rwipimishije twe twavyakiriye neza kuko iyo bamaze kuja ku mashuri urabona ko ababa bari mu marise baba barara hamwe bagiye batipimishije bose bagenda yanduza abandi bamaze kwanduza abandi rero uca usanga kiza kirakwiye hose kandi kirabagiriye nabi rero umujene wese cy'ukuri yavyakiriye neza kuko ni urukundo umubyeyi aba akunda umwana kugeza aho amubwiriza yuko yokwipimisha kandi nk'uko mugenzi wanjye abivuze amafaranga utanze nayo bagusabye urumva ko icyo ari ikintu kimwe
ku bantu canke ku rwaruka canke kuri bamwe bashobora kuba batarabona ku cyo kiza ari uhonyanganda akajambo mubabwira nakahe impanuro mubaha ni nk'izi
impanuro nubaha nubabwira yuko ubuzima ni amazi aseseka niba yose kandi kirazira gukora ikintu manje kuyibonera ko igihe abantu usanga aza gukora ikintu byamaze kuyangara agashobora no gucyasiga ubuzima kandi rero nibabwira ntibamenye ko ubuzima ariko atihabwa bugukunda hanyuma bakabushyikirira butaronerwa cyangwa butarashyikirwa n'ibibazo ukamenya yuko ubuzima bwabo nibatabukunda nta wundi muntu aza kububakundira anacyo gituma umuntu yobirenga ko by'ukuri basamara cyane kandi yoba atikunda kandi niba nakunda n'igihugu kuko ingufu z'abajene na nyakubahwa yarabitubwiye ntituzoshobora yaratubwiye yuko umutahe wa mbere ufise ari ingufu zacu cyangwa ari ubuzima bwacu nitubwenda rero tukabifata minene ubuzima bwacu buzogwara tuce mu bitaro cyangwa ibyaterambazwa ko twakorera hirya no hino nizo ari kibandanije cyangwa mwarumvise ko hari ibihugu byinshi byugaye n'amazi kiza kugara ntihabe hagikorwa ibikorwa igere ntibikeneye mu gihugu cyacu turakeneye yuko abantu bokwijukira kwipimisha ndetse ibibazo usabwa byose leta yashyize ahabona akabikorera ko kugira ngo ibyo nibibazo bagira ikibazo bikunde dushobore kwiteza imbere rero ubaka rwose ni urubyumve aho bari ndetse nabo barabirenze ko genda bahanura yuko naho baba barashyize ku mashuri baca bagenda bamera gatanyibona nibwo bakipimisha
koze Annonciata muhimpundu zimwe mu mpanuro zitangwa cyane cyane mu buryo busanzwe bwo kwikingira ikiza cya COVID-19 cyane gukingira abandi kugira ntubanduze no kwambara utupfukamunwa muribaza ko urwaruka rushobora kwijijukira umugambi nk'uyu mu Burundi
yego urwaruka rurijukiye cyane kwambara udupfukamunwa kuko biri mu mpanuro zatanzwe zishobora kurwanya kwanduzanya hagati yacu rero udupfukamunwa jewe uko ndabibona aho ngenda agendera hose ugenda abona ko udupfukamunwa abantu baratwijukiye kimwe bisagara ndetse no mu gihugu hagati mu ntara mu makomini atandukanye ngenda abona barabyijukiye ibintu byo kwambara udupfukamunwa ndetse n'ubu ubuye hariho n'isekeza rihari ryo guhimiriza kwambara udupfukamunwa mbere babatangamo impanuro bakanabibutsa n'ibimenyetso bimwe bimwe byerekana icyo kigo cya korona virusi bakanabibutsa n'ukuntu bashobora kubyitwaramo kugira ngo ntibanduzanye rero aho uri nta mpungenge ihari mu Burundi ibyo biri ko birahimirizwa kandi biri kubera mu gihugu cyose
mu kurangiza namwe mu nshingano kandi se nije imbere bimwe mu bintu bikorwa cyane cyane mu bihugu nka byose muri iki gihe hari icyo kiza cya COVID-19 mu buryo busanzwe bwo kwikingira no gukingira abandi ni ugupfuka umunwa n'izuru utwo dupfukamunwa n'izuru n'ibintu ugwaruka mushobora kubona ko urushobora gukurikiza nka nkana mu Burundi
novuga yuko ugwaruka 60% rurabikurikiza ubwo hari urundi rwaruka rushobora kubifata minenerwe ugasanga biba bikorera kuko umengo ntibiberekeye anago tubasha duhanura by'ukuri yuko ngo kumva intambaro zose bahabwa n'abaganga kuko nanabivuze ubuzima ni amazi asese kandi bayore kandi bikakihabwa dore rero ko nabo baba babyirengagiza cyane babifata minenerwe bamenya ko ari ku neza y'ubuzima bwabo akumva ko agapfukamunwa bojyana nabo ko mu bindi bihugu barabonye ko inganda by'ukuri zahatukiriye ari nyinshi natwe igihugu cyacu pozitira kitaronerwa na burya mba cyarashyitse mu gihugu cyacu babirwa barabibona icyo kintu ngo cijukire rero ndemeza ko 60% bashobora kuba barumvise uwo mugambi 40% ndazi nanjye aho nkunda gutembera ndabona yuko hari urwaruka rumwe rubifata minenerwe ukumenga ibarabo nacyo gituma rero kubabwira yuko bogaba cyane bagume bugurira umwasi kandi babona ashaka gukikiza ibintu byinshi bizapfa mu gihugu
mu gusozera madame Annonciata inama yabaye mu ndwi iheze Gitega yakoranije urwaruka bwo mu nzego zitandukanye yari inama ise intumbero ikomeye cyane rwose kugira ngo urwaruka rugire uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu no gukunda igihugu urwaruka mwaruteye akamu abanyapolitiki mwaruteye akamu akamu motera muri rusange abarundi kuko burya bubaka amahoro reka guteza imbere igihugu ni magiriranire akamu motera abarundi muri rusange kuri ibyo bibazo byose reka n'icyo kibazo cyo kwirinda ikiza cya COVID-19 akamu motera ni nk'akahe majambo make
kewe akamu motera afatiye ku nama duherukamo yari ihambaye urwaruka nuko ubwa mbere no homoiza abarundi bose bagashyira umutima mu nda ku bibazo ibicaye nk'ibiriya babona umenga birahanze igihugu na cyane cyane ku bibazo by'ubukene kuko ubukene buri mu rwaruka n'ababyeyi baba babubona igihugu kirabubona niho abantu bose aho mu Burundi barabubona rero nibashyira umutima mu nda nubahimiriza yuko mu minsi mikeya mu minsi iza iki kibazo kigira kirangiranywe n'imizi maze Burundi buzobeho butoshe kandi butotahaye bumeze neza nk'ibindi bihugu maze urwaruka narwo rukure amaboko mu mpuzu rwegeze kureba sesa nkuyoze bareke kwiruka mu bintazi bareke kwama biteze akazi ka leta ariko bumve yuko bategerezwa gukora ibivuye mu maboko yabo maze leta nayo ikabashyigikira ku bijyanye n'ikiza cya COVID-19 naho nyine sinabatera ubwoba ngo hari amagorwa ngo ibiki n'ibiki ahubwo ni uko boshyira mu ngiro ibyo abaganga baduhimiriza mu kwikingira no mu gukingira abandi bagakoresha za mpanuro zose baduhama aho babaye naho bakama bijukira kwambara udupfukamunwa gukaraba n'amazi meza n'isabune kwipimisha kenshi rero ingingo zitatu zihabwa umuntu akipimisha akaraba ukuntu bimeze kuko mugenzi wanjye yavuze ko amagara y'amazi aseseka ntibayore kandi koko n'amazi aseseka ntibayore kuko ubuze amagara meza ntushobora gutera intambwe ntushobora guterera imbere ujyanye naho n'abanyepolitiki bari mu gihugu cyacu mu Burundi nabo nyine byinshi twabivuze nino bahimiriza yuko bakwegera urwaruka mu butandukane bwabo kugira ngo iki gihugu cyacu dushibuke mu iterambere ntitugume muri bya bindi bya politiki ariko tujye no mu bikorwa y'amajambo asosa ya politiki bayashyire no mu bikorwa ibikorwa bisose nk'uko baba bakeneye yuko amajambo yabo bakeneye agenda neza n'ibikorwa bigende neza. Rero rero kandi nje ndashimira ko na Leta y'u Burundi yari yiyumvira ijya nama kugaruka n'iteka ku gihugu n'iteka ku Barundi n'iteka mbere no mu bihugu bibanye, byumvise yuko ugwaruka rujya hamwe kuri igihugu agakoresha inama mbere n'iteka kugwaruka hose rwumve yuko rukunda kandi rwumve yuko rwitawe maze rukora amaboko mu mpunzi uretse kwizera ibi cyangwa biriya bitaboneka ariko turabe ko twashibuka mu iterambere maze muri byose na hose dukunde igihugu rero rugira umutima uhumirije, tugire umutima ukanura, dukanure tubone iyo turiko turaja nk'uko imbere ari heza natwe ugwaruka ibintu byose bizabe byiza maze dushobore kwiteza imbere nk'abandi. Murakoze
namwe mushena yanise nijibere akamwote abarundi muri rusange mu gushyigikira iyo migambi eka nubwo bwenge eka n'izo mpanuro ugwaruka rusange rwatahukanye rushize ku muzirikanye tugakwijamo.
Murakoze cyane. Je cyo navuga ni mu buryo bubiri, ubwa mbere ni mu buryo bw'iterambere tubohimiriza abarundi bose bakora kumviri yuko ubwa mbere borabira ku ndongozi kubona umukuru w'igihugu ashobora gutora igisamba akinjira mu benegihugu agakora, ko n'umukuru w'igihugu ashobora gutora ibuye agashyira ku rutugu kandi ari umukuru w'igihugu, ko n'umukuru w'igihugu ashobora gutora isuka akinjira, ko n'umukuru w'igihugu ashobora kuva mu muduga akinjira mu bifashi. Abarundi bose barakwiriye kurabira ku ndongozi bagakura amaboko mu mpunzi bagakora, cyane cyane n'ugwaruka bakarabira ku ndongozi. Kera umukuru w'igihugu ntiyazi ingano no kubonyura hasi, byari bigoye no kugira ngo umuntu ashobore kumubona. Mugano munsi umukuru w'igihugu arakora, ibyo rero ntabwo ariko arakina umupira cyangwa ariko arakina ibirori hagati muri twe, aba ariko akwereka akarorero abarundi rero bose n'abarundikazi n'ugwaruka bave hasi by'ukuri bakore ejo igihugu kizagipanze neza. Hanyuma ikigira kabiri no mvuze kuri icyo nyine cy'iterambere, nagomba kugaya ingendo y'abanyepolitiki bakunda guhengera ibintu bitanze neza hanyuma bagaca baca mu benegihugu bakabacusha. Abarundi rero bose bavanure nyinshi bamenye yuko nta kindi duhanganye nacyo muri ino si duhanzwe n'inda yacu, duhanzwe n'ishaka kudutunga, duhanzwe n'ishaka gutunga imiryango yacu. Rero by'ukuri abanyepolitiki nibasambura abenegihugu, nibasambura igihugu ku mpfo zo kubazanira ibintu bitaboneka, abemeye ibintu bitajya n'ibiza kubashyigikira imigambi bihari nabizona bana byiza. Ejo niyo baba ariko baravuga rega ibibazo ni ubwenge, yakabazi ubwenge bupfumiye bashyigikira imigambi izirikira kongo, hanyuma bakabavuga bati duhindukize mu byiyumviro by'iwacu mugati ko turatanga akarorero. Mugabo urumva umuntu aza kuvuga ngo Leta ntiriko irabikora neza, kandi abantu bamaze kuvurikirwa bakabona ko Leta iriko irabikora neza, nicyo gituma abantu bava inyuma. Hanyuma ikigira kabiri rero navuga kijyanye n'amagara na cyane cyane kuri iki kiza cya Covid, abarundi ntibakurikiza impanuro Leta iriko irabaha zo kwikingira. Bamenye yuko ni ubuzima bwabo buba bubi n'ubuzima bwabo buhora n'isanganya, nibo bazoba bahombye kuko ntibazoba bakirota akanya ko kuba kuri mu Burundi cyangwa no kuronka icyotunga imiryango yabo. Babijukira impanuro zose bahabwa, haba gukaraba neza n'amazi meza n'isabune nk'uko tubitegekwa, haba kurondera agafukamunwa, haba gukurikiza impanuro zose, kwipimisha, bamenye ko ibyo byose bituraba hamwe. Rero Abarundi bajya ku rugezo nk'uko nyakubahwa akunda kubivuganya n'icyubahiro, aho umwanzi tumurwanya kandi birashoboka mwarabonye ko mu Burundi toya abantu barwaye ni bake, y'abantu bahitanwa n'ikiza ni bake gusumba ibindi bihugu. Rero iki kintu bagishyigikira bamenye ko kikiza arakaranda kandi cyamaze inganda, bacishukire amagara yabo abe meza. Murakoze.
Murakoze Anise Nijimbere, ndabashimira mwe Ansiata Mwimbundu. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye kandi na Lionel Ndayizeye, telefone isanya mugoye mu gihe cyane mu minota ya nyuma. Nkaba ndabashimiye mwese rero ku byiyumviro byiza mwatanze, cyane cyane byerekeye iyo nama yabereye i Gitega, iyi nama yari yahuje urwaruka. Mwakoze. Ndabashimiye. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose ba Radio Ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru